Imuva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni Fidele Niyongabo abaramutsa. Amakuru yo hijya no hino ku isi muri aka kanya twumvirize Aloyce Bigirimana.
Urakoze Fidele ndamutse n'abaduteza amatwi muri aka kanya. Igisagara cha Parma kiri mu buraruko bwa Mozambique kuva ejo ku munsi wa mbere gisigaye atamunyagihugu kirangwamo. Inyuma yaho muhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu utangarije ko wacigaruriye. Abarwanyi bashamikiye kuri ISIS batanguye ibyo bitero kuri ico gisagara ku munsi wa gatatu. Abantu barurwa mu macumi barishwe nk'uko uwo muhari hamwe n'abategetsi babivuga, kandi igitigiri c'abataramenyekana ntibazwi irengero. Igisagara cha Palma kibamwo abantu 75,000 kiri mu ntara ya Cabo Delgado ku birometero 10 uva ahubatswe ikompanyi Total y'Abafaransa icukura umwuka wa gaze ifise agaciro k'amamiliyaridi y'amadolari. Muvugizi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Stéphane Dujarric yaraneguye ico gitero kandi avuga ko ONU iriko irakorana na hafi n'abategetsi kugira bafashe abanyagihugu bahungabanijwe naco. Umushikiranganji wa Leta Zunze za Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Anthony Blinken asaba ONU gutanga uburenganzira bwo guca imihora myinshi yinjira muri Siriya kugira bahe imfashanyo abanyagihugu bagereranywa n'imiliyoni 13,400,000 bakeneye gufashwa. Mu mezi 18 aheze ONU yatakaje 3 mu mihora 4 yacishamwo imfashanyo zinjira muri Siriya zivuye mu bihugu bibanyi kubera Burusiya n'Ubushinwa bushashe muri ako kanama kandi bushigikiye Perezida Bashar al-Assad. Gucisha izo mfashanyo muri iyo mihora byaciye bihagarikwa. Perezida Assad asaba ko imfashanyo zose zikwiye gutangwa zivuye ku murwa mukuru Damas.
Washington, ijwi rya Amerika.
Ikigo cyasohowe ejo ku munsi wa mbere n'ikigo cya Amerika kijejwe kugenzura indwara CDC cyerekanye ko inkingo zakozwe na sosiyete Pfizer BioNTech hamwe na Moderna zifise ubushobozi bunini bwo gukinga COVID-19. Icyo kigo cyerekana ko amahirwe yo kongera kwandura yagabanutse gushika ku bice 80% inyuma yo kwiteza urushinge rwa mbere hamwe na 90% ku rushinge rwa kabiri. Umuyobozi wa CDC Rochelle Walensky yavuze ko ibikorwa byo gucandaga mu gihugu biriko bigenda neza. Ku munsi w'Imana Abanyamerika barenga 93,000,000 bari bamaze kuronswa urushinge rwa mbere rukinga COVID-19 kandi abarenga 51,000,000 baramaze kuronswa inshinge zose zibiri. Umushikiranganji wa Brazil ajejwe kwivuna abansi Fernando Azevedo e Silva yaratangaje ejo ku munsi wa mbere ko asezereye muri leta ya Perezida Jair Bolsonaro. Ahambije bagenzi we b'imigenderanire n'andi makungu hamwe n'uw'amagara y'abantu. Atangaje ko atanze imihoho inyuma y'amasaha w'imigenderanire Ernesto Araujo nawe atanze imihoho bitewe n'ibibazo biri muri leta byo kuronka incanco za COVID-19. Perezida Bolsonaro yamye atumvira impanuro z'abahinga kuri ico kiza ari muyabira, aho asa n'uwananiwe guhagarika ikwirakwira ry'umugera wa COVID-19 muri Brazil no kuronsa abanyagihugu 2,212,000 incanco zo kubakingira. Abajejwe umutekano muri Myanmar barishe abantu 3 ejo ku munsi wa mbere mu myiyerekano ikibandanya mu bisagara byo muri ico gihugu inyuma y'impera y'indwi yaranzwemo ubwicanyi. Ababyiboneye babwiye amenyeshamakuru ko abantu 3 biciwe mu gisagara cya Yangon. Iyo myiyerekano yabaye ejo ku munsi wa mbere mu gihugu cyose harimo no mu ntara ya Sagaing, aho ibihumbi by'abari mu kigandaro bariko bibuka umuforoma w'imyaka 20 yarashwe ku munsi w'Imana ariko aravura umuntu yakomeretse.
Urakoze Aloyce ku makuru yo hijya no hino hejeje kudushikiriza. Ama amakuru mu biyaga binini mu Burundi leta ibananya guhimiriza abantu bose kubahiriza amabwirizwa yo kwirindikiza cha COVID-19 bega imirimo y'umwuga w'abarovyi yoba ivyorosha
nako bimbona uko byokunda kuko usanga tuguma twegerana kandi numva bavuga ngo iyo mwegeranye na usanga nubundi ushobora kwanduza mugenza cyangwa akakwanduza
abo ni bamwe mu barovyi b'Inyanzarak na Mvugo mu ntara ya Makamba berekana impungenge zabo kubijanye no kwirindikiza cha COVID-19 mu Rwanda sentare nkuru ya Gasabo yemeje ko Yvonne Idamange abandanya gupfungwa by'agateganyo iminsi 30 muri Tanzania abashinzwe inzego zabimukira batangaza ko mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Nduta abagore n'abakobwa barenga 15 batarokwe kandi uko kwezi gutashe bakaja mu bisagara kurondera uko babaho amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda aho sentare nkuru ya Gasabo yemeje ko Yvonne Idamange abandanya gupfungwa by'agateganyo iminsi 30 mu byaha bitandatu Idamange yagirizwa harimwo icyo guteza imidugararo mu banyagihugu mugenzi wacu Eric Bagirubusa dufitiye ibindi kuri iyi nkuru
asoma icyemezo cy'urukiko ku rubanza rw'ubujurire ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo kuri Madame Yvonne Idamange ryamugwiza impande zombi ziburana ntizari mu rukiko umucamanza yasoma iki cyemezo mu rukiko hari abanyamakuru n'undi buturage umwe gusa Madame Idamange yakurikiranye isomwa ry'iki cyemezo ari kuri gereza ya Nyarugenge iri Mageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali hifashishijwe ikoranabuhanga rya kure mu rukiko rwabanje kwibutsa ingingo ebyiri Idamange n'abamwunganira mu mategeko bashingiyeho bajuririra icyemezo cyo ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa gatatu y'umwaka mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo gifunga by'agateganyuregwa mbere y'uko urubanza rutangira kuburanishwa mu mizi bajuriye bavuga ko Idamange yafashwe ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka arasakwa afungwa binyuranije n'amategeko bavuga ko bambaye civili bageze kwa Idamange batagaragaje ibyangombwa bibaranga bamwambika amapingo batangira gusaka saa 8 z'amanywa barangiza saa 8 z'ijoro n'amapro zitangwa n'inzego zibishinzwe bagaragaje Idamange akavuga ko abasore bagera mu 8 afata nk'amabandi binjiye iwe badakomanze bamwe burira igipangu akavuyo gahita akavuka kuko ngo abandi bantu bariwe batangiye kuvuza induru bakibona bagabweho ibitero ni mu gihe ubushinjacyaha bwo busobanura ko inzego z'umutekano zagiye kumuta muri yombi kubera ibyaha biremereye akurikiranyweho zifite impapuro zizemerera kumufata ku ngufu ndetse no kumusaka urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwasuzumye ubujurire bwe ruvuga ko muri dosiye harimo izo mpapuro kandi ko bigaragara ko Idamange yazishyizeho imikono ni impapuro Idamange avuga ko yazisinyishijwe ku gahato mu gicuku umucamanza akavuga ko asanga nta gikorwa kinyuranije n'amategeko kuko uregwa yatangiye sako mu masaha yemewe igikorwa kirakomeza bitewe n'ibimenyetso byari bikenewe kugindi ingingo baburanira Idamange na ubwe batemeranijweho n'umucamanza wa mbere ni impamvu zikomeye yashingiyeho hamufunga by'agateganyo umucamanza yasesenguye icyaha ku kindi nk'uko nabo bakiburanye kimwe ku kindi yavuze ko kuba bavuga ko Idamange mu magambo yavuze nta myigaragambyo yateje bityo bagasanga atagombye kubifungirwa bihabanye cyane yavuze ko gukora icyaha n'ingaruka zacyo bidakwiye kwitiranywa kandi ko kuba Idamange avuga ko nta myigaragambyo yabaye atagaragaza ko yakumiriwe ku bushake bwe naho nko kucyaha cyo gukwiza impuha hifashishijwe ikoranabuhanga umucamanza ku rwego rwa kabiri yavuze ko Idamange amagambo yose yemera ko ari we yavugiye ku muyoboro wa YouTube kandi ko nk'umunyarwanda amategeko amwemerera gutanga ibitekerezo bye aho urukiko rukibutsa ko koko amategeko y'u Rwanda ntabakumira gutanga ibitekerezo ariko nanone ubitanga agomba kumenyaho uburenganzira bwe bugarukira icyo kimwe no kubindi byaha byose urukiko ruvuga ko uruhande rwa Idamange rutigeze ruvuguruza impamvu zikomeye umucamanza wa mbere yashingiyeho hafata icyemezo cyo kumufunga by'agateganyo mbere y'uko urubanza rutangira kuburanishwa mu mizi nyuma yo gusesengura ingingo kuyinda umucamanza ku rwego rwa kabiri yavuze ko ubujurire bwatanzwe ku rukiko rwisumbuye rwa Gasabo nta shingiro bufite yahise ategeka ko icyemezo cyo gufunga Idamange kidahindutse mbere y'uko urubanza rutangira kuburanishwa mu mizi amagambo y'umucamanza agira ati nuko rukijijwe kandi rusomeye mu ruhame yateye Idamange guhita yaka ijambo yavuze ko kuri we atumva uburyo urukiko ruvuga ko rwasomeye icyemezo mu ruhame kandi aburanira ku ikoranabuhanga urukiko rwamusobanuriye ko mu gihe cyose ruburanishiriza mu ruhame ntawe rushobora gukumirana cyane ko rwabonaga abanyamakuru mu cyumba urubanza rwasomerwagamo Ibyo ariko ntibyamunyuze Diamond yasabye urukiko ko nk'uko ibyo aregwa yabivugiye ahagaragara nawe urubanza rwe rwazajya ruburanishirizwa habona ku karubanda rukava ku kuburanishwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Umucamanza yamusabye kuzandikira urukiko arugaragariza aho yifuza ko urubanza rwe rwazajya rubera bikazasuzumwa. Madame Yvonne Diamond iryamugwiza n'umubyeyi w'abana bane watangiye kumvikana cyane kuva mu mpera z'ukwezi kwa mbere ku murongo wa YouTube ahavugira amagambo ubushinjacyaha bumuregamo ibyaha bitandatu birimo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Hagati mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka nibwo yatawe muri yombi umushinjacyaha bumurega guhamagarira rubanda mu buryo butaziguye kwigaragambiriza ubutegetsi buriho. Buramurega kandi buvuga ko ibyo yavuze byose nta shingiro bifite kuko ngo rubanda yitwaza ko yavugiraga ntawe abimutumye. Ni mu gihe bavuga ko kubera ibibazo by'urusobe yabonaga byugarije rubanda byamuteye agahinda ahitamo kubivugira ku muyoboro wa YouTube. Ibyo biri mu byo yita akarengane gakabije rubanda rukorerwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Aha wagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba. Ni kambi kugira yagira abantu kwa bayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tuvuye mu Rwanda tuze mu Burundi abarovyi b'inyanzarake na mvugo mu ntara ya Makamba bavuga ko bigoye kwirinda COVID. Amato yabo ni mato kubera izo mvubu bakaba bategerezwa kwegerana. Inkuru ijwi rya Amerika rifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi tuyisomerwa na mugenzi wacu Zezire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Nkuko bivugwa n'umwe mu barongoye abarovyi ku mwiha wa Nyanzarake, komine Nyanzarake intara ya Makamba mu manuko bw'u Burundi, barazi kwica kiza gikaze kandi cica. Kandi ko bigishijwe uburyo bwo kucikingira. Abo barovyi bavuga ko ikibazo bagira nk'uko babandanya bivuga n'uwo mukuru w'abarovyi kuri uwo mweha n'uko bakaraba amazi iyo mu kiyaga Tanganyika, ayo nayo akaba cyafuye.
Nukuri imigwa ijya na corona ni kwikingira corona kuri ino plage nk'abarovyi tubyitwamo neza kuko twaranatomboye tuagira n'abaganga baje kudushigikira kugira badufashe kugira twikingire cyo kiza bo badufasha ko chlor n'amazi mugabo amazi naho kibazo dufite ku mazi niko wata amazi meza ariho tuva Matanganyika Tanganyika nayo rafite ubucafu ego hamavu icyo abarovyi uko tubahanura misi yose bavuye mu mazi hajya bageze mu gatondo imbere yo gukora ikintu cyose cyose bamaza gukaraba amazi arimo chlor.
Uwo murovyi abandanya amenyesha ko ishyirahamwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu ku isi OMS mu funyafunyo y'igifaransa ryabaronkeje abaganga baba hafi bakaza barapima ubushuhe uwo biketse bagaca bamutwara kumupima COVID-19 mu bituro vyategekanijwe n'ubushikiranganji buraba ivy'amagara y'abantu mu Burundi.
Ukundirwana ngaha daye twagize ni ibakwe twaronka abaganga barungishwe na OMS sandukorana ngaha misi yose na baganga bane misi yose bamangaha misi yose nta munsi n'umwe bategera basiga ngaha badufasha misi yose ku manuro aricyo banyagihugu abarovyi bibagiye bakababwiye ati mwibagiye kuvuga yuko umurovyi avuye mu mazi arakaraba hajye gukaraba akamupima ubushuhe bamupimye ubushuhe basafite ubushuhe burenze kunyene hashaza intervention rapide kimutwara abasanzwe bapimira corona na ebola eko
kumweha urahitwa mu mvugo muri komine Nyanzarake nyene naho nyene baremeza ko bakaraba iyo bavuye kuroba mu gatondo ariko ko ikibazo bafise ari cyo gushobora kwambara agafukamunwa bariko bararoba canke gushobora guhana imetero hagati y'umurovyi n'uwundi kandi ubwato busanzwe ari buto ku bantu 12 bajya gutera urusenga.
Ibitworohera nyene ni hamwe hamategeko nyene
nando nibitworohera kubera gufata ingafe gufata urusenga umuntu agwana n'urusenga n'agafukamunwa ku munwa usanga bitatworohera turabitahura nyene turabitahura nubwo usanga bishika kandi yego no gushira ingufu hamwe nyene tukaraba nahandi ho mugabo nako bimbona uko byokunda kuko usanga tuguma twegerana kandi numva bavuga ngo iyo mwegeranye na usanga nubundi ushobora kwanduza mugenza cyangwa akakwanduza usanga nyene mugabo ntibiba byoroshe.
Bamwe mu bakoresha babo barovye bavuga ko atakibazo bogira cyo kugurira abakozi babo dupfukamunwa ariko bakavuga ko bigoye kumurovye yogoma kambaye kuko gashobora gutoteshwa n'amazi y'ikiyaga mu gihe cy'imifunda cyane kagatoteshwa n'urume ruvuye ku mbeho mu gihe cy'urukerera ubona ko abarovye barara mu kiyaga bariko bararoba. Gaspar Nzisabira umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'abakoresha mu Burundi abona ko icyo kibazo cyo kwirinda COVID-19 kigoye kuri abo barovye agasaba abakoresha b'abarovye gupimisha abarovye kenshi kugira ngo bashobore kuguma barikanuye n'ikiranda gate mu bakozi batarabimenya.
Raba uwo mwanya utegezwa kuba hagati y'umukozi n'uwundi nta metero ishoboka urumva aho iwacu ntiturashyika ku ngingo yuko boca bahagarika akazi mugabo jewe nahanuye ko muri ico gihe boheza bakabapimisha kenshi mushobora kumvikana ro kwa muganga bakaza barapima iyo COVID kenshi kugira ishitse buno nyene bahagarike canke barabi yindi ngingo bafata no kwama rero uri kanuye bya barovye byo biranagohe izi maske ziroye kwamazi ntizimeze kimwe zose hari zoca zikugora guhema.
Gaspar Nzisabira rongo ishyirahamwe ry'abarovye mu Burundi avuga ko iryo shyirahamwe yishinze kuza rirahimiriza abakoresha mu buzi butandukanye kuguma maso mu bihe by'iki kiza bongere bafata ingingo zose zofasha gukingira abakozi babo icyo kiza.
Urakoze Desire kudusomera iyo nkuru.
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manio mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0,
nayo kuba dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Muri Tanzania abashinzwe inzego zabimukira batangaza ko mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Nduta abagore n'abakobwa barenga 15 batoroka ikambi kukwezi gutashe bakaja mu bisagara kurondera uko babaho. Inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika muri Tanzania James Joven.
Ibyo bibazo hanini bihambariye abari munsi y'imyaka 19 hamwe n'abataraheza amashure. Kubwiye mpamvu abarenga 15 baratoroka inkambi kujya mu bindi bisagara mu gihugu cya Tanzania, cyane cyane bajya gukora akazi ko kurera abana. Ubwiza amahigwe arasohoka ufashwe nawe agasubizwa mu nkambi. Bamwe mu bahaye ikiganiro ijwi rya Amerika bemeza yuko ubuzima bw'umwigeme mu nkambi butameze neza kubera bahura n'ibibazo byinshi. Akarorero gufatwa ku nguvu iyo bagiye gusenya, guheba amashure no kutaronswa imfashanyo zikwiye.
Turahura n'ingorane zitandukanye, imfashanyo ntiziroha bikwiye. Bamwe barafatwa ku nguvu, abandi bagaheba amashure y'ipanye n'ingorane babahuye nazo. Izo ni zo ngorane duhura nazo.
Fasha bumeze nabi nyine bukebuke nyine nuko umuntu nyine agendera ahura n'ibibazo, ugasanga afashwe n'ikibazo cyo gufatwa ku nguvu. Hari igihe umwigeme nyine usanga iyo agiye nko guhiga nk'inka ugasanga yarahuye ikibazo usanga amufashe ku nguvu cyangwa nyine mutabyumvikana ugasanga narako abamukoreye byafura mbi nyine. Icyo kibazo nyine dufite
duhura n'ibibazo byinshi, ibibazo bitandukanye bigeme. Ibibazo byinshi duhura nabyo hari abafatwa ku nguvu bagahohoterwa, ndetse abandi bakagira nke bakagira ibibazo bitandukanye.
tandukanye byo gukene kanaka nkabigeme ko rataho kwikora atusanga bage mu nzira z'ushirashije basanga baratwaye ingamije batiteguriye ugasanga ibyo se ngorane zuhe n'umwana w'umwijene
abanyeshure bakwije imyaka yo kujya mu bihe byabo nabo bugarijwe no kutaronswa ibikoresho bo kwifashisha mu gihe baba bari mu bihe by'ubutinyanka ico kibazo kigatuma basiba kujya ku ishure abandi bagacira yo guheba amashuri
iyo tugiye mu butinyanka biratugora cyane bivanye n'ubwo tudafite ibikoresho kwiye cyo kwifashisha mu gihe tuba tugiye mu butinyanka
ibintu z'ibikoresho iyo ntibiboneka ntabwo twigira tubona bamwe bavuga yuko bazo bidufashisha mu gihe ntabwo twigira tubona kimwe baratwemeza yuko bazoza babiduha mu gihe ntabyo bigira baduhereza
abandi ibindi kandi bigeme duhura nabyo n'ubu bafise ubwo buryo bwo kuntu baba bayeho ukajya usanga arabuze nk'ibikoresho byo kwifashisha amahiga menshi agenda mu bihe byiwe akabura nk'indobo zo gukoresha amasabune cyangwa umukate gusa wo gukoresha cyangwa uwo mwanya ugahorera na tano ubukwembe afise mbere akabura n'ubukwembe yo kwikenyera nk'iyindi yambaye yononekaye ese twebwe abigeme icyo mbona umenga ni uko abagabo twitwararika bakatwitaho cyane kuko bakadufasha duha n'ibibazo byinshi bitandukanye
kandi benshi hamwe nk'abo usanga bakwiga imyaka kujya mu bitinyaho ugasanga ibyangombwa ntitubironka kacusanga bamwe bariko barajya gukora ibyo tuba tari bifuza kugira baromuzirya bya bintu byo kwifashisha mu gihe haba hari mu butinyanka kubera abanyeshuri benshi baraya bakajya mu bisagara kugira baze kurondera nk'ibintu bigezweho kubera usanga nk'ababyeyi batabona amahera yo kubibagurira cyangwa yemera kujya mu gisagara kugira bironke
iyo bagize ingorane bisaba yuko bitura ku kigo cy'abakenyezi kigizwe n'ishyirahamwe IRC ariko bimeza yuko ata mfashanyo baronswa zikwiye ku bw'iyo mpamvu basaba amashyirahamwe kubitaho no kubaronsa ibikoresho bikwiye kugira ibyo bibazo bigabanuke
icyo twabasaba ni uko tuba hafi mu bihe tuba tugiye mu butinyanka kadufashisha ibyo bikoresho ikindi twabasaba ni uko boza baratuba hafi mu ngorane nko mu guhohoterwa cyangwa mu kudufasha mu byo tuba dukeneye
nk'ubu ugiye mu bihe byawe urasaba ifotodisi ugasaba amakanga ugasaba n'indobo ibyo byose turabisaba ku bigeme baba bagize ingorane badafite icyo bifashisha
kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'ijwi rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi dusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo ejo ku munsi wa mbere ku itariki ya 29 y'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2021 mu gisagara cya Kinshasa kuri Hotel Beatrice hatangujwe ibiganiro by'amahoro bihuza abaserukira amwe mu moko yo mu misozi miremire ya Fizi Uvira na Mwenga amaze igihe mu ntambara z'imigwi yitwaje ibigwanisho ivyo biganiro by'iminsi itatu byatangujwe ku mugaragaro n'umushikiranganji w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano Gilbert Kankonde Mugenzi wacu Eugenie Mukankusi yavuganye na Ruvuzangoma 5AD umwe mu ntumwa z'ubwoko bw'abanyamurenge muri ibyo biganiro yatanguye amubwira intumbero yabyo
Ureje iyi faze bagezemo niyo ya nyuma irangizanya niyo proje yo kuherekeza amahoro yatangijwe hashize igihe kirekire igeze ku biganiro byagiye biba hirya no hino hagati mu bwoko bwonyine bugahura bukaganira byarabayandikije asa mu bwoko bwacu andi moko nayo akomereza ahandi bagenda babikora mu byiciro bitandukanye bararangiza noneho rero izo kayede sharje cyangwa ibyagiye biva muri abo bantu bose bagiye bahura ku buryo interne na kwita ibyo bitaga ngo ni dialogue entre communautaire uko byagiye biba none birasa nibigeze kundundura byo kuvuga ngo none bya biganiro rero bigomba kubyara umusaruro cyangwa se tugomba gushaka icyo twazikuramo impamvu ubona leta ibirimo hamwe n'abafatanya bikorwa bayo babifisemo kubihagararira no kubiyobora kugira ngo barebe ko byagera ku cyo bifuza cyangwa se kuri bifuzaga.
Uyu ni umunsi wa mbere w'iki cyiciro cy'ibiganiro mutangiye, umunsi wari wifashe uti?
Umunsi wari umeze neza, ibiganiro byatangijwe nk'uko bisanzwe n'inzego za leta zishyira ubutegetsi bw'igihugu, yari yaherekejwe na mukuru wa sena. Noneho rero barabitangira, barangije kubitangira bahereza rero batumiwe urubuga n'abari kubiyobora nyine mu moderasiyo, uzi ko uwo bita chef wa mezo civile wa perezida wa repubulika ariwe ubiyoboye, andi n'umwe ya perezida, mbese perezida ntawuri hano Kinshasa. Noneho birakomeza, niwe wakomeje moderasiyo arabiyobora rero, afata kaye de sharje za buri bantu barazivuga. None ejo rero bizaba ibyo gukomerezaho, ariko uyu munsi nk'ibyo twakoze ni ukureba kaye de sharje za buri bwoko.
Ibyo biganiro byitabiriwe n'amoko angahe?
N'amoko arindwi, arindwi niyo yahamagawe.
Wabonye impande zitabiriye ibiganiro zizabasha kumvikana maze intego yabyo ikagerwaho?
Twebwe nk'ubwo ku bw'abanyamurenge cyangwa se naje ku giti cyanjye, ikintu cyose cyahuza abantu batekereza ku mahoro turagishyigikira. Twebwe dufite icyizere ko nubwo itashoka irangira ijana ku ijana ngo bigere ku guhagarika burundu, ariko byibura turi kwizera ko ntambwe yaterwa muri iki kiganiro kiri kubera hano. Ibiganiro biri kubera hano.
Watubwiye ubwoko bw'abanyamurenge abandi moko arimo n'ayahe?
Harimo abapurero, abanyarwanda, harimo ababembe, harimo ababuyu n'abavira. Yose ni amoko yahuriye ahangaha.
Hanyuma mubifashijwemo n'inzego za guverinoma?
Yego, n'inzego za leta n'ibihagari urebye, ariko noneho hariho imiryango itegamiye kuri leta cyangwa se igenga iyo bita ama organisation gouvernementale ama ONG, niyo yabisponsoriza mbese yabifata sharje, ariko biyobowe n'inzego za leta nizo zibiri imbere.
Utarebye by'umwihariko ku bwoko bw'abanyamurenge uhagarariye, ku bwaho wumva ari iki cyakorwa kugira ngo intambara z'imitwe yitwaje ibirwanisho icike muri iyo misozi ya Fizi, Uvira na Minembwe?
Ntabwo ari njye uhagarariye, ubwo ko nje nyine hano twatowe turi abantu bagera kuri batanu bahamagawe bava hirya no hino. Rero uko tubibona twebwe nk'abanyamurenge, kugira ngo intambara ihagarare hariya, jambo rya mbere ni uko leta yafata inshingano zayo nk'uko bikwiriye, kuko niyo ifite inshingano umutekano w'abantu n'ibintu. Niba rero amoko ashobora gusubiranamo, leta irebera ikabona ibintu biri kugenda kuriya ntigire icyo ikora, urumva ko nubwo iya none yahagarara n'ejo n'ubundi bwoko bwakongera bugahaguruka bugakora ibindi bibi. Ndahamya neza ko hariho inzangano hagati y'amoko, hari abantu bumva batsemba abantu cyangwa babakura mu gihugu, abo barahari pe. Ariko niba batanabyumva, leta yabibumvisha ko bagomba kubana n'abandi. Turagerageza kubabwira ngo bareke abantu bose babane amahoro, ariko kandi batumvise n'iyo mvugo yo gushakisha amahoro mu buryo bwumvikane. Leta ifite imbaraga n'umuhuzo wo gukora icyo twita mu Bufaransa kuwempoza amahoro biciye mu mbaraga za leta. Izo mbaraga za leta rero otorite ya leta ntayo turabona ifatika twebwe igaragaza imbaraga n'ubushake bwo kumara izi ntambara. Nta bushake twari twabona buhagije mu ruhande rwa leta rwose.
Mugana Ruvuza Ngoma, mu gusoza mu byo muvuze muhaye ubutumwa leta, noneho ayo moko yo ahora ashyamiranye mwabwira iki?
Aya moko icyo twayabwira ni uko mu by'ukuri nta bwoko buzirukana ubundi mu gihugu. Nibarike twese duture mu gihugu, turi abakongomani twese, turi abanyekongo, twubahane tubana amahoro, bareke ibintu byo kutugendaho.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, nshuti banywanyi, naha aya makuru y'aka kanya garukiye. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahirwe.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Yabaye igisubizo cyacu. Ugutanga ijambo mu banyagihugu, yo yabaye igisubizo cyacu.
gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye